mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Tugenekerezo rya 26 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro by'uno wa mbere muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Muze gutana umugwayo watavu urumva n'ubundi wabwashwa kugira ingwane kandi no gupfa gapfa wagiye kwa muganga kwatonda sizere ugashika sizere ku mugoro shika mwijo rufunaga no kuri wa mugwayi atanutse ufise umuhembo katusanga byose birabaye ngora.
Uyu numwe mu banyagihugu ku ivuriro rito y'Inyarucha mu ryo muri commune Bukeye intara ya Murambya avuga ku kibazo cyo kutihutirwa kwakigwa kwa muganga kwera ubwinshi bw'abantu ngaho mu Bukeye. Iyo nkuru irimuze tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho abayislam makamba atandukanya hungemwe impunzi z'abarundi ejo barahimbaje umunsi mukuru w'Iraidi turaza kubabwira uko byari bimeze. Kimbere kuja mu ntara no makami manze ndabwire muri make ko mukuru igihugu ca Chad Idriss Deby yatangaje ko igihugu ciwe kizotahukana abasirikare bacu ari mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika mu gihe kitoshigikirwa mu kuronswa imfashanyo kugira ngo ico gihugu cisununure mu butunzi. Ivyo perezida Idriss Deby yabishikirije kuri no w'Imana mu kiganiro yahaye ibinyamakuru mu Bufaransa. Bimwe mu bihugu Chad ifisemo abasirikare bagiye kugarukana amahoro ni nka Mali, aho Chad izabwa gatatu mu bihugu bifiseyo abasirikare benshi mu nteko za ONU MINUSMA. Chad kandi ifise abasirikare 2000 bari kurwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram muri Nigeria na Kameruni. Kubwa perezida Idriss Deby, umwaka uza wa 2018 ni wo mwaka wo gufata ingingo mu gihe ataco hinduka. Haheze imyaka itari mike igihugu ca Chad kiri mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi vyunyuwe n'ibiciro vy'igitoro vyakorotse ku masoko mpuzamakungu. Abasirikare ba Iraq ku munsi w'Imana niho binjira mu gisagara ca Mosul mu ntumbero yo kuraba ko bokura ico gihugu mu minwe y'abagwanyi b'umuhari wa leta ya Kiislam. Umwe mu ntwazangabo za Iraq avuga ko 70% by'uturere tugize igisagara ca Mosul bamaze kutwigarurira. Lieutenant Colonel Salam Ol Obedei yatangaje ko abarwanyi baharugwa mu 100% ari bo bagisigaye muri ico gisagara, mu gihe yindi ntwazangabo ivuga ko baharura imisi mike gusa igisagara ca Mosul le cyose bakaba bacifitiye mu minwe. Abasirikare ba Iraq batanguye urugamba rwo kwigarurira Mosul kuva mu mwaka w'2014 bafashijwe n'inteko mpuzamakungu zirongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko naho bishoboka ko Mosul igaruka mu minwe ya Leta, hari umuhinga w'Umunyamerika avuga ko afise amakenga ko Leta isa n'ititeguriye neza guca ishinga ubutegetsi bugenzura igisagara. Michael aramutswa bushikiranganje mu bijanye na politiki y'amakungu mu kigo Brookings Institution cyahi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hashobora kuvuka uyundi mugwitanga w'intagondwa z'abasunit avunira akagohe leta guca iha imyanya imirwi yose mu burongozi bw'ico gisagara ataruko ngo baba baruhiye ubusa. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko we n'abasenateri bagenzi we bo mugambwa wa Republicane batorohewe mu mwiteguro murantunga bamazemo imyaka 8 two guhindura itegeko ryo kwivuza ryashizweho na perezida Barack Obama yahozwe aramutse Amerika. Ni mu gihe kuri no wa kane ari habasenateri bategekanya kwemeza canke guhakana itegeko ririho ubu bakarisubiriza n'irindi rishasha bateguye riha abanyagihugu uburenganzira bwo kudahanwa mu gihe atagakarata kitwa assurance maladie ko kwivuriza ko bafise. Itegeko rishasha kandi rikuraho amafaranga leta yategekanya yo kuvuza batishoboye n'abafise uburyo buke, rikura kandi amatagisi ku butunzi n'imigambi itandukanye ya leta fasha bakene n'abagendana ubumuga. Inama nkenguza amateka ya Amerika igizwe n'abarepublikane 52 kuri 48 b'abademokarate. Yamara abashigikiye iryo tegeko rishasha bafise ubwoba ko ari nk'amwe babiri muri abo bakenguza amateka b'abarepublikane batotora iryo tegeko utwigoro twabo twose twa tubaye impfa gusa. Bane muri bo bakaba bamaze kumenyesha ko batarota baritora uko rimeze ubu. Mu n'inshuti bakunzi biradije ugiye Amerika muri ko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene muratwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce kuri rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze hari bonekeza ubukene bw'amazi atangwa n'ishamwe Regideso mu gisagara ca Kirundo muri iryo shirahamwe basigura ko vyaturutse ku ipompo imwe yahiye. Iyo pompo ikaba yakwega amazi ava mu isoko yashikana mu mihana itandukanye igize intara za Kirundo. Ivyinshi kuri no nkuru tubibwirwa n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kipivomo aho bita kumarimano ni mu mwonga ugabura umutumbo wa Kibuburu na karatiye yakavogero yo mu gisagara cha Kirundo. Muri no misi kuri iryo vomo hama umurongo munini w'abavomyi ku rugero rudasanzwe ubwo bwinshi uturuka ku ikena ry'amazi atangwa n'ishyirahamwe rya leta ya Regideso ataboneka mu makaritiye.
Ikibazo cy'amazi nyine hamurikiru amazi turonka bikwiye nk'ubu hariho nk'umuntu atamagara afise kuvomino mugabo agacabura amazi. Ikibazo cy'amazi no cyagoranye cyane uko urabona nk'aha hariho nk'abava hiyo kure batacyo kuza kuvomina kacyo wenda kuvunagurika baza kuvomina kandi hariho abantu benshi twe nk'atwe henshi turi hamwe ku kweza amafaranga yo kuvoma amazi ngacu atubara amazi.
Ikibazo kwezi kose kuraheze hafi n'imisi hejuru Regideso ahubwo sinzi ikintu yoba yifuza ku mazi n'abanyagihugu.
Iyo atamuntu afasha kuvoma muri ico kibanza abatagira inguvu bataha uko baje.
Marima nahurira ko nyange bushaza Kibuburu hariho rupfunda ya mbere mvoma ngaha ku marimano kubera ikibazo cy'amazi aba yaheze mu mabombo harimo na no muri home hariho igice gitoya kivome n'abatavoma ku mote hari umusora jendwa gucungera amazi basize abona ko abana batonze umurongo n'abasora batondesha umurongo kandi ahuze na gatoya yirirwa tanari yibuyirirwa hano kohera mu gatondo nka 10 abayageze hano gushika nka saa 3 z'ijoro ari hano acungereye amazi abujije gato usanga abasore ingwano acavoma aba basore bakomeye bababoye nta mwana asubira kuronka amazi cyo mukecu.
Uyu mukenyezi avomera mu ihoteli avuga ko ubukene bw'amazi butuma imigenderanire hagati y'ihoteli n'ingenzi itosekara uruhombo rugakurikira.
Ubu nyine ihoteli yavuze ati amazi je amahera ntanga none abakirenda ndaya yonze dahagarika ihoteli bidayugari kubera nta mazi barakoresha ku munsi w'2015 ayabuze ama ntamazi ahari ntamazi afise abaye nyine bari yaranje abakemera ry'amahera y'ihoteli yose babahaye akayavomesha akayakoresha hahombera nta niyunguka nta kintu na kimwe yunguka.
Iyo umuntu yaje agasanga ntamaze hari ibi
aca yigira ari mu kiri umwe aravuga ati ni wigire je nza kuraza bakirebesha ndose ejo cende nka yo kuvomesha nayo kumesuza.
Muri hotel Rama ihotel ya mbere nini ikoresha amazi menshi yiyungunganije ukundi ku kibazo cy'amazi yaranituye igipolisi kijejwe ukinga impanuka kiraheza kirafasha. Uyu ni umwe mu bakozi b'iyo hotel
yibaze ko dushobora nka maritiro nka 6 y'igitoro fata igitoro cy'5 kasanze nk'ituru zitanu ko duvomeshwa kwa militre doko twararavuga uyo dusanga ni ibintu bihombe twahavuze sanga dukora twugara no twashye tugira rero ku stock strategique turakora ishimo ibikono tafite ibikono cyo kubikamo amazi urashaka mbere ngahanye shimire bimwe bivuye ku mutima protection civile ko badufashije cyane gose irashaka gushimira ngahanye mu by'umutima bivuye ku mutima umuyobozi mukuru yaduhaye yadutije kamwe kuza kutuvomera nje nibaze ko no mushingano zabo ni protection ça fait pas protection civile ahari abantu benshi batandukanye bingeri abakuru abatoyi n'ibiki mugabo turusha n'utego n'amakino kuko uraza anatamaze hari urabona ingwara zose nziza.
Icyifuzo cya bose nuko amazi ya Regideso yosubira kuboneka uko vyahora. Igisata cha Regideso mu Kirundo gitanga insiguro zibiri ku ikena ry'amazi kubera ko amapompo aduza amazi akenera umuyaga nkuba muri rejidezi bavuga ko ikurakuranwa ryo kuronswa umuyaga nkuba rituma amazi ataboneka umwanya wose bati iyo amatara cyitse ibikorwa byo kuduza amazi birahagarara iyi nsiguro batanga ni pompo yahiye iyo nayo ikaba yakwega amazi iyakura muri rimwe mu masoko amazi aturukamwe imbere yo gushika mu itangi avanamwo aduzwa mu gisata sharejidezo mu Kirundo bavuga ko abandanya bagerageza gutora umuti w'ikibazo cyo pompo yahiye mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze tubwire abatwumviriza yuko ubwo bukene bw'amazi bwibonekeza kandi kwivuriro rito y'Inyaruca mu ryo muri commune Bukeye intara ya Muramvya abanyagihugu bahivuriza bakavuga ko batoroherwa mu gihe atamazi ahari iyo nkuru turacari ko turayibatunganiriza mukazoshora kwikurikirana muri inondwi ariko tukivuga ivyiryo vuriro tugaruke ku nkuru y'abanyagihugu badashobora kwakigwa neza kubera ubwinshi bwabo aho bavuga ko inkurikizi ari nyinshi harimo no tahaba tanonse umuti umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye kuri iryo vuriro rito y'Inyaruca riri muri commune ya Bukeye intara ya Muramvya maze adutegura ino nkuru
Amakuru duhabwa n'abakozi bo kwivuriro rito y'Inyaruca muri commune Bukeye bavuga ko kubanyagihugu bava mu mitumba ine bategerezwa kuvura hiyongera ko abo mu yindi mitumba ishikindwi Muri iyo ine ariyo Rango, Rubirizi, Gatare na Ciyaga niyo mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'intara ya Muramvya yindi tatu ariyo Mugera, Mbuye na Mugina niyo muri komine Mbuye ihana urubibe na komine Bukeye bisanga intara ya Muramvya ibyo bituma ku munsi iryo vuriro ryakira abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri nk'uko amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya bimenyesha Inkurikizi ni keha y'imiti kuko ivuriro ritora mu bubiko isanzwe itegekanijwe ku banyagihugu bategerezwa kwakigwa aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Nyarucamo
batubwira yuko imiti yaba yaheze ku bwishyu bw'abantu ariko bakashobora kuvuga bati imiti irashobora kuza nejo mushobora kuza kugaruka kwivuza
cyane cyane yarafashwe afise ubushuhe bwinshi yongeye akorora umwana nari mvuje wiwanje hanyuma rero basanga imiti ntayo ya malaria baciye baba barampa imiti y'ubushuhe bafise cyabambira yuko imiti ya malaria nzosura kuyitaba bukeye imiti narayirose
ariko rero abanyagihugu bavuga ko batakaza umwanya wo gukora utundi dukogwa two muhira ikindi bavuga nuko n'ingwara ibiriko iragwira mu mubiri mu gihe badatahanye umuti bashitse kwa muganga
wagiye kwivuza ha mukabura imiti ingwara ibandanya igwira mu mubiri kandi imiti dukunze kubura cyane ni ya malaria kuko dukunze kuyigwara ku bwishi
iyo hageze ku mugoroba nka saa kumi wakorotse ugenda ijoro niba ari intamba mimaze gutana umurwayi watavuwe urumva n'ubundi wa murwayi ashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa no kwa rusa turarara ubusa wagiye kwa muganga ukatonda asizere ugashyika asizere ku mugoroba urumva urarara ubusa umunyeshuri yagiye kwishura akaburara kukushika mu ijoro fufunaga no kuri wa murwayi atanutse ufise umuhembuza kadusanga byose birabaye ingorane
iruhande y'ingorane y'aba bantu benshi bivuriza kuri iri vuriro n'abaforoma bahakorera ntibakwiye aha ni mu gihe muri batandatu bategekanijwe n'amategeko y'ubuvuzi hari batanu gusa n'ibinyene bigira ingaruka kubahivuriza nkuko babitwiganira
abaganga hari gihe bafatiyego cyangwa ngasanganira abanyene ni bake hari gihe ugenda kwivuze ugasanga ngo utanga imiti ugasanga niwe yakira abagwayi ugasanga uyu ava muri akajana muri biri
hariho bazana umuvyeyi wabakagiye kurabwo umuvyeyi wa mugwayi wa malaria akaguma sinzika
aba banyagihugu basaba leta ko yokongereza amavuriro muri iyo mitumba yo mu ntara ya Kayanza na Muramvya ariko kandi n'imiti ikongerezwa
dusaba ko bakongereza imiti canke bakaraba abo babegereye aho begereye bakaba ariho bivuriza kugira natwe turonke imiti ikwiye kuko nubundi habonetse imiti idakwiye ingwara icipfupfa hara kukaba nk'ugupfupfa haza twasaba rero ko boraba yuko abantu boza baragabanuka ntibaguma ari benshi cyane nk'abegereye nk'iyo muguya muri Mbuye canke kivoga bakaguma nk'iyo canke abegereye mu Bukeye bakivuriza nk'iyo ngira niho oba mitende
Ivuriro ritoyi rya Nyarucamo riri hagati y'imitumba ihanamye. Amakuru dukura mu bajejwe ubuvuzi muri ako karere nuko givurizwa ko n'abantu benshi kuko irindi ryo mu Bukeye ritakira abafise ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi isanzwe ifasha abanyagihugu cyane. Icyo bikoze abajejwe ubuvuzi mu ntara bavuga ko bagiye kuraba bongereze imiti ija kuri iryo vuriro nubwo ijwi rya Amerika ritashoboye kubaronka ngo batange amakuru arambuye. Mu ntara ya Murambya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Tukiri mu ntara twibutsa ko amashama kingira ibidukikije mu ntara ya Makamba atera kamo leta y'u Burundi gufata mu minu kibazo cyo gukingira ibinyabuzima biba mu mashamba cimeza ya commune Vugizo. Ayo mashama abivuga afatiye ku kageso k'abanyagihugu bamaze imisi bahiga inkende kugira ngo bazifungure canke bazikure ko insato zazo. Arayivira Nkunda niwe tubaza ino nkuru.
Ushitse mu ishamba cimeza ryo ku musozi Rukambasi ku mutumba wa Kagege ntawomenya ko higeze kuba ibinyabuzima by'inkende. Hagati ya rino shamba cimeza hari utuyira twinshi tunyuragiranwa biboneka ko ducamwo abantu baje muri rino shamba. Abagegereye bemeza ko ari abahiga ibinkende. Abazi rino shamba cimeza twaganiriye bavuga ko kera byarimwe inkende zaguma zinyuragiranwa ariko ubu umunsi uhera batazibonye. Ku bwabo banyagihugu biboneka ko ziriko zirazimangana uko imisi ihera. Aba ni bamwe mu bo dusanze iruhande yaryo bemera ko bazihiga ku mvo z'ubukene.
Kugira umuntu haje inkende imiki gihe n'ubukene inzara nyinshi yateye. Oya kase inkende kera hazwa twaje. Niyo mpana ico gituma umuntu kera ingeza ariho ntanzara ari hari ntashaka kwirirwa ubusa kuko urashaka kwirirwa ubusa umunsi wose. Umbo yibonye ntashaka kuyijya uyifashura yite. Yo ubuzima buragoye sinka kera. Ubuzima bw'ubu kugira uronke n'igihombo ushaka kujya ni uriruka hari gitana kironko. Nico gituma rero ushobora kurondera kugerageza ikintu cyose ushobora kuronka cyo. Utishoboye ni washobora kugira nkero. Ubwo wishoboye ntashaka kuyijya. Uragerageza kuyihisha kugira ntagire numwe kubona. Ngitse amahigwe kuronka iyo nkende umujyango rabaho neza
umuntu ashaka kuyigurisha kugaya yisumemwe tudufashe umujyanye uko nyine nk'intunga no hona mitende ubuyiguriye umuntu apa niyo wahitse cewe manda yigushimo 50 kubera ubunyi nzaje hari munye mu Burundi yashaka gusaidi ya umwisi biri 3 bisumbye kwiba cyane umva wivye aho bacha bakugira nabi cyaho gapfungwa ukagira iki mugabo ngo bagushe yankende ntubucivye buringa tamo ntabone nkwirikizi ni batafata kibazo nyabirimo.
Hari n'uyundi muce w'abanyagihugu wiyemerera ko nyabuna izo nkende bazihiga bazishaka ko cane cane insato zazo. Abo banyagihugu bakemeza ko bazikuramwo imiti imwimwe ivura ingwara zikomotse ku burozi bw'ibintazi nk'ubusazi bwo mu mutwe. Uyu munyagihugu avuga ko atarota hagarika uruhigi rw'inkende.
Uruhigi rw'inkende ni wa mwuga nyene abasoko kuru nyene bavuga yuko baturaze tubona yuko mwuga nyene uzoduteza imbere nyene wo guhiga mu kibano aha nyene turahiga n'abayibanyi bagahiga. Urumva nta kuntu wo kwaruka nyene uri umwana muri kino gihe ngo reke kugira guhiga nyene nawe ubona n'abasoko kuru bose ari byo baturaze ziheze. Hari n'ibindi bikoko kuri jewe ntacyo nabona. Natwe twakuze tubona abasogokuru ari bo bazihiga gushikana n'ubu kabisa uhuza twebwe abahigi sinzi uko leta nyene babishobora nyene ikaduhuza sinzi
uko ibintu biri. Ivyo binyabuzima vy'inkende bishobora kuzozimangana mu gihe atacokorwa kugira ngo abanyagihugu batahuzwe ko bategerezwa kubana navyo batavyikoze ko nkuko bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe yitaho gukingira ibidukikije bavuga. Aha David Ninteretse arongoye Root and Shoot Burundi gishinze gukingira ibidukikije atanga umuco w'igikenewe gukogwa
nka muri komine Vugizo zidakingiwe zo zidashobora guhera kubera bamaze kuzijya burya kare nk'umukiya cy'inyanzara kica nke ha muri Vugizo warabona ahantu mwarabwire nk'inkende nk'ubu hasigaye inkende nkeye zaragabanutse kurugero runini. Ubu rero inkende zaragabanutse rwose ikenewe no guhimiza bene igihugu hama tukaraba yuko imigendranire bakaruha inyigisho ibazo bazozimana zose batangure kujya tujyana twebwe abantu ku bantu canke tuzimaze naho nuko n'abanyagihugu batizo kumye yuko nk'umugiye nk'ubu bamukira rugendo giye kuzohora abanza ari benshi mu Burundi leta izohinjiza amahera menshi y'agaciro leta imaze kuronka amahera y'agaciro. Urumva natwe n'abacuko turavyara batushabaho neza kubera amahera y'agaciro afasha igihugu ibintu byinshi tutogerageza ngo tusamare canke hagire umuntu asamara kuri ibyo bikoko mugabo rero giye kwigisha umunyagihugu akaba n'ibihumbi 10 canke bingahe acaba nakumenga n'ibintu byo gufikira no hanyuma ashobora gutakaza ikiwe ngo raje muri ivyo bintu
uretse ibinyabuzima bigizwe n'inkende bibangamiwe hariho n'imafu zitanguye kwicwa zikaribwa n'abanyagihugu amakuru dukura muri ako karere kavugizo akemeza ko haheza amezi atatu imafu imwe iriwe n'abanyagihugu yishwe n'abantu bataramenyekana imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe we Alan Eve Irankunda. Mukanya turakubitira amakambi kugira ngo turabe ingene abayisilamu bahungiye makamba atandukanye bahimbaje umunsi mukuru ya Dayidi. Ariko imbere yaho tubabwire ko rino genekerezo isi yose iriko ari tariki isi yose ihimbaza umunsi wahariwe kugwanya ibiyayuramutwe. Uwo munsi none ngaho mu makambi mubabwiye iki? Hari ibiyayuramutwe bihari byibonekeza? Mushobora kutwandikira utuyimere twanyu kuri radio yacu @gmail.com. Tugarutse rero ku munsi ejo abayisilamu ariko barahimbaza umunsi mukuru w'Iraidi mu kambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Impunzi z'Abarundi ziri muri iyo kambi zarahimbaje uyo munsi. Abarundi bahungiye muri iyo kambi, icifuzo cabo ni kimwe gusa, Uburundi buronka amahoro kugira ngo bashobore gutahuka mu vyabo no mu babo. Inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Byari byishimo byinshi ku bayisilamu bo mu ngambi yo mu Rusenda ubwo bafatikanyaga n'abandi bayisilamu batuye Kenya, Nundu ndetse na Mboko ho muri sekiteri ya Tanganyika mu gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani bari bamaze mu kwezi kose. Ubwo bizizaga ibirori byabere muri gatunguru ya kabiri ku bamate kuri kino cumweru tariki ya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Ahari yateraniye abayoboke b'idini rya Isilamu barenga 1000 hirya no hino mu mayira yo mu Rusenda, wahuraga n'abayisilamu bitandi abagabo nabo bambaye amakanzu n'ingofero baramukanya bifurizanye Idi Fiti nziza. Abandi nabo bikiriza ati Idi Mubarak. Ubwo abayisilamu batuye muri inkambi yo mu Rusenda basobanura itangazamakuru yuko Iraida bari uburyo bwiza bwo gushima Imana no kurushaho kuba umwe basaranganya duke baba bafite. Ibi babivuga bashingiye ku butumwa bahawe na Sheikh Kasim Hamisi Muganza wayoboye isengesho ryo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramazani.
Mukuri turashimira Imana kubona Imana umwaka wose itubeshaho tukabona uyu munsi wa Eid al-Fitr ugeze. Turashima kubona twafunze ukwezi kose kandi twaguhejeje n'amahoro. Turashimira Imana mukuru alhamdulillah kubona twebwe twafunguye Eid. Turashimira Imana abantu bo mu Rusenda bose, dufatane mu nda twese tube ikintu kimwe kubera Eid al-Fitr iwacu. Mukuri dukundane tube ikintu kimwe nkuko Sheikh atubwiye ati uronka bikenya asangire n'abagenzi biwe. Dukundane twese tube ikintu kimwe. Turashimira Imana.
Ubuwe ni kugiye kwese abagenzi bawe hangaha batishoboye, ndabona muri benshi hangaha.
Beshi batishoboye alhamdulillah twarabahaye muri laidi, nabandi batishoboye alhamdulillah barashobora kuducira muhira tukabafasha ibyo dufise bikenya. Imana ivuga ati bikenya ubisangira n'abagenzi.
Abayisilamu bo mu Rusenda kabasaba inshuti n'abavandimwe kurushaho gusengera amahoro mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo impunzi zibanze iki gihugu zizabone uburyo zisubira mu Burundi.
Abantu bose bari ngaha mu nkambi n'abantu bari hanze y'inkambi yuko bodufasha, tugasaba Imana kuri uno munsi umeze nk'uno munsi w'idi yuko twosubira iwacu no mu vyacu. Twese tugahurira hamwe tugasengera hamwe abari hanze y'igihugu ikaba icyumvira aho bari hose yuko bosaba Imana Allah idufashe yuko twosubira mu vyacu.
Iraidi yizijwe kuri kino cumweru tariki ya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Abayisilamu bakaba basangiye na zimwe mu nshuti zabo amwe mu mafunguro bari bateguye
kuri uyu munsi w'abayisilamu. Miceri n'imiceri, nyama n'inyama, imikeke n'imikeke, indagara n'indagara barajyaneza cyane n'ababanyi bose. Mbega
inkambi yo mu Rusenda ikabarizwamo abayisilamu 700 n'imisigiti 4. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri gatunguru ya kabiri ho muri sekiteri ya Tanganyika.
Vedaste, imahama hahungiye impunzi z'Abarundi nta minsi mikuru yahabaye nk'uko abifise babikora, yamara duke bafise badusabikanije na bagenzi babo b'abanyarwanda bo mu murenge wa Mahama bari bagiye kwifatikanya nabo nk'uko mu byumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
abayisilamu bo mu kambi y'impunzi abarundi ya Mahama kuno w'Imana niho bifadikanya n'abandi bayisilamu ku isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'Iraidi mu buryo buke bafise. Bari bavuye mu misigiti basanzwe basengeramwo mu yindi minsi baja ku kibugaho bose bateraniye. Asmani Munezero, umwe muri abayisilamu ba Mahama, yamenyesheje ko atamisi mikuru nyezi na bagira nkuko byari biri mu Burundi kubera ubuzima bwabo bwahindutse cyane.
Kuno munsi munsi w'Iraidi cyane yumva neza bisanzwe nk'impunzi, kuko hari ibintu bimwe bimwe usanga impunzi itaronka mu gihe uburyo buba budakwiye nk'uko biba bikenewe. Ku munsi w'Iraidi umuntu ategetse kuba yanezerewe n'umuryango, bambaye baryohewe, batetse muhira umuceri agatumira ababayi n'abandi basilamu. Ariko kumva z'uko ata buryo murabizi ubu abana nta mpuzu bambaye zishasha, kandi bategetse kwambara umugore nuko nyene bagumambaye za mpuzu nyene. Muri make jewe ndumva yuko umunezero twa tufise kuko ikifungo twirangije ata muntu yagwaye. Ariko ku buryo bwo kunezerwa ngo umuntu yanezerewe nka kurya abandi banezerewe nk'abari hanze y'inkambi, nshaka kunezerwa kimwe.
Selemani, umwe mu baserukira abandi midini ya Isilamu i Mahama, yamesheje radio Ijwi rya Amerika ko amafungo ari igikorwa kitoroshe ku muntu w'impunzi, ariko ko abatari bake bagerageje kwifata. Ntahakana ko hariho abo vyanse kubera batinya kubura utwo bafungura dufadika mu gihe baba bari mu mafungo.
Kare tukiri Burundi wacu umuntu yarafunga yizeye ko ifutari za mfungurwa dufungura bujya ku mugoroba twifunguruye biza koroha. Ariko kubera ubu ibihe turi mu bitoroshe biratugora, umuntu afunga yibaza ati mbega noneho nihagera nimugoroba biragenda gute, ndaza gufunga mfungura za ntete baduha z'ibigori cyanke se bwa bugari ugasanga ni igikorwa gikomeye.
Ntabo byo bitirimutsa mu kwemera kwabo.
Benshi barahari, hari abavuga ati mu gihe turi impunzi n'ubundi turafunzwe, ariko mu kwemera kwacu siko bimeze. Iyo umuntu ahari hose ni iteka ry'Imana, umuntu aba ari hose ategeza kuba ari karagenzurwa n'Imana kumbure ni kibanze Imana yamushizemo ibishaka kugira ngo irabe ukuntu yihangana.
Abayisilamu mu kambi y'impunzi ya Mahama ntibatambiye birorera kuko hari bagenzi babo bo mu murenge wa Mahama bifadikanije nabo. Hategeka Imana Hamadi, umuyobozi aserukira abayisilamu mu murenge wa Mahama, amenyesha ko urukundo rw'Imana arigo bari bagiye kubereka muri ibi bihe bigoye barimwo.
Dushingiye ko umusilamu ari umuvandimwe w'umusilamu, mu myemere yacu ntitujya tureba ibihugu cyangwa se ngo turebe amasura, ahubwo duhuza ukwemera. Rero kuva abavandimwe bacu b'Abarundi kuva baje bahungiye hano muri uyu murenge wacu wa Mahama, twunze ubumwe. Iraidi ya mbere twayisengeye hano ku kibuga kuri musigiti wacu ubona, n'iraidi ya kabiri byari ngombwa rero kuri uyu munsi ngo duhuze ubuvandimwe natwe tujye gusengana nabo mu ikambi n'abavandimwe b'Abarundi duhuje ukwemera.
Abavandimwe bawe b'Abarundi babonye abandi bayisilamu baba banyi abaturanye ngaha nyamuno no murenga Mahama, mubona babishimiye?
Ni ukuri ngereranyije urebye hagati yacu urukundo twahuzanyije, kacyayi twagiye dusangira, amazi twasangiye, ndetse ku mafunguro yose bari bafite baduhaye ikaze, baduhaye karibu.
Mwamenya ko aho mu ikambi ya Mahama hari abayisilamu barenga 1,500 nk'uko abaserukira abandi babitumenyesheje. Mu minsi iri imbere bamenyesha ko bagiye kuronka umusigiti bazohora basengeramwo bakava mu mahema barimwo muri kino gihe. Abayisilamu bo mu gisagara ca Kigali baramaze kubemerera amabati, nabo bakazoca babumba amatafari baduze impome nk'uko babandanije babitumenyesha. Desira Tungimana, i Mahama, Ijwi rya Amerika.
Akaba ari no kuri iyo nkuru ya Desire Hatungimana duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, ariko imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere. Muri vyo harimo ikiganiro muri Isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igihe c'isaha 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mururanigwe Innocent Kimenyi yakoze ibikora inka na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugirindwi nziza.